ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki 14 y'ukwezi kwa kane, mwaka 2017. Muri kumwe na Frederic Munikije.
Abagiye politike baje kunamira no guha icyubahiro batubereye rwose urugero rwiza rwo kwitandukanya n'ikibi. Kwanga karengane, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside.
Uyu ni Bernard Makuza, perezida wa Sena y'u Rwanda. Inkuru tukumye ni inkuru yerekeye amatagisi yatojwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutoza amatagisi n'amakori. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko tubanze tutega amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Rosine, mwaramutse neza.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi ry'Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta z'Ubumwe za Amerika yarungitse abasirikare bayo Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia mu ntumbero yo kwigisha no gufasha abasirikare ba Somalia hamwe n'inteko z'Ubumwe bwa Afrika AMISOM ziri mu ntambara yo kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ibyo byatangajwe n'abasirikare ba Amerika ku Ijwi ry'Amerika. Abasirikare babaye aba mbere barungitswe na Amerika muri Somalia kuva mu 1994 igihe Amerika ivuye mu gikorwa cya ONU mu ntambara yari yugarije icyo gihugu yahitanye abasirikare 18 ba Amerika. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yatangaje ko icyo gikorwa ari kigaragaza uburyo Amerika yongereje umuvuduko mu kurwanya ubwicanyi bw'agahomeramunwa bwugarije isi no mu gufasha abo bacuditse hamwe mu kurwanya abagwanyi ba Al-Shabab. Uwo mugwi utekanya gukora igikorwa cawo gushika mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Mu misi heze, Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed wa Somalia yarateye akamo abagwanyi ba Al-Shabab ko kuba bashize ibigwanisho hasi mu misi 60 bagaheza bakaronswa inyigisho n'ubuzi. Mu nyuma yaho, Al-Shabab yacikora igitero cyahitanye abantu 15 nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Somalia. Intumwa idasanzwe ya ONU mu karere ka Afrika yo hagati, François Lanzey Fall, yaragendeye igihugu cya Cameroon muri iyi ndwi mu ntumbero yo gutorera umuti imyiyerekano n'intureka zimaze iminsi mu karere k'abakoresha ururimi rw'Icyongereza. Yasavye leta ya Cameroon kwicarana n'abari mu myiyerekano kugira baganire. Lanzey Fall yavuze ko ONU yizera ko ari hamwe abafunzwe barekugwa amahoro yogaruka muri Cameroon. Asaba kandi ko umuhora wa internet usubizwa mu turere two mu buraruko no mu manuko bw'igihugu, akavuga ko ari guhohotera ubwigenge bwo guhanahana makuru. Mu ntango z'uyu mwaka, leta yari yatangaje ibyo igiye gusubiramwo byasabwa n'abari mu myerekano, yamara ntacyo byashitse ko bivuye ko leta yanse kurekura abafunzwe. Tubibutse ko intureka muri Cameroon zatanguye mu kwezi kw'11 igihe abashingwamanza hari mu mwaka uheze, igihe abashingwamanza hamwe n'abigisha bakoresha Icyongereza bahagaritse ibikorwa byabo basaba ko amateka asubigwamwo. Ibintu bikaba byagiye gukomera inyuma yaho abiyamiriza ayo mategeko bagwiriye mbere bagasaba ko kubera ikandamizwa riri mu ture dukoresha ururimi rw'Icyongereza utwo turere two kwikukira. Indege y'ingwano ya Leta z'Ubumwe za Amerika yateye ibombe ya mbere nini ipima ibiro bishika ku 10,000 ku nyubakwa y'ububiko bw'umuhari wa Kiisilamu muri Afghanistan kuri uyu wa kane. Nta makuru avuga ku bijyanye n'ibyo bavyononekaye aratangwa. Ibombe yatewe kuri uyu wa kane yahinguwe haraheze imyaka irenga 10 ikaba itari bwigere ikoreshwa mu na rimwe mu ntambara. Umuvugizi wa Uramatari mu ntara ya Nangarhar ahaguye iyo bombe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko batigeze bamenyeshwa ibijyanye n'icyo gitero. Mu kiganiro hari abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane, Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko icyo gitero cy'abasirikare ku bagwanyi ba leta ya Kiisilamu cyari cyemewe n'abategetsi. Ku bijyanye n'intumbero y'icyo gitero, Perezida Donald Trump nta nyishu itomoye yatanze, yamara mu byo yashikirije byumvikanye ko ari uburyo bwo gutanga ubutumwa ku gihugu cya Korea ya Ruguru. Perezida Donald Trump yatangaje kandi ko igitero cy'indege bakoze muri Afghanistan ari kindi gikorwa cyagenze neza. Avuga kandi ko ashima abasirikare ba Amerika. General Johnson Nicholson atwara abasirikare ba Amerika muri Afghanistan avuga ko iyo bombe ipima ibiro 10,000 ariyo ishobora gushikira abagwanyi ba leta ya Kiisilamu basigaye bacira baraciye inzira nyinshi bakoreramwo mu kuzimu. Umuvugizi wa Perezida Putin w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje kuri uyu wa kane kw'inama zabereye ku mugwa mukuru i Moscow hagati y'umushikiranganje wa Departement ya America Rex Tillerson n'abategetsi b'u Rusiya zari inama zubaka. Peskov yavuze kandi ko ari byankenerwa kw'ivyo bihugu kwa ari bibiri bisanzwe bifise ibigwanisho vya mbere ruhanya nganda ku isi bikuye kubandanya biganira kugira ngo bitorere umuti ibibazo bitumvikana ko yamara President Putin yaboneye akaryo ko kubwira leta ya Amerika igituma migenderanire yifashe nabi muri iki gihe. Yavuze ko hanini iyo migenderanire yatosekaye bivuye ku bitero by'ubumara byakozwe mu ndwi iheze mu gihugu cya Syria hamwe n'ibitero bya misile byakozwe bihawe urusha na President Donald Trump. Mu kiganiro yatanze kuri televiziyo ya Burusiya ku munsi yatanze kuri televiziyo ya Burusiya ku munsi wa gatatu, President Putin yavuze kandi ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri yatosekaye muri uyu mwaka kuva President Trump nako afashe ubutegetsi mu mezi atatu aheze. Ni mu gihe President Trump ku munsi wa gatatu nawe yari yatangaje ko imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya igeze habi. Ivyo bikaba kandi byarashikirijwe na Rex Tillerson na ramuswa Departement ya Amerika inyuma yarangirije inama yiwe na President Putin w'Uburusiya. Inama y'umutekano ya ONU yafashe ingingo kuri uyu wa kane yo gutangura guhagarika ibikorwa byayo mu mugambi w'amahoro mu gihugu cya Haiti. ONU yari imaze imyaka ishika kuri 13 muri ico gihugu ikaba yari ifise abakozi bayo bashika ku 5,000. ONU itegekanya kuba ifise abapolisi bashika ku 2,200 hagati mu kwezi kw'icumi bazo babajejwe gukomeza amategeko, gukomeza ubuhinga mu gipolisi no gukurikirana iby'agateka kazi na muntu.
Urakoze ku makuru weje kudushikiriza. U Rwanda ejo ku munsi wa kane niho hasozerwa indwi yahariwe kwibuka. Uyu muhango wabereye ku musozi wa Rebero mu muji wa Kigali ahashinguye abanyapolitike bava mu migambwe itandukanye bishwe bazizwa ivyiyumviro vyabo vya politike. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyasorejwe ku musozi wa Rebero ahashingwa abasaga 14,000 bishwe bakuwe hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Kuri uru rwibutso rwa Rebero rwitiriwe urw'abanyapolitike hashingiwemo n'abari abayobozi banyuranye baturukaga mu mashyaka nka PSD, PR n'ishyaka rya MDR. Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza yavuze ko abanyapolitike bishwe bazize ko bitandukanije n'umugambi wo gutsimba Abatutsi bibaviramo kwicwa. Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda yavuze ko abanyapolitike bashyinguye ku Irebero batanze urugero rwiza rwo kwanga ikibi.
Abanyapolitike baje kunamira no guha icyubahiro batubereye rwose urugero rwiza rwo kwitandukanya n'ikibi, kwanga akarengane, amacakubiri n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Kubibuka bitwibutsa intego n'indangagaciro bikwiye ubundi kuranga umunyapolitike wese nyawe.
Umuyobozi wa Sena Bernard Makuza yavuze ko Jenoside itabaye impanuka kuko yateguwe kera higishwa amacakubiri. Perezida wa Sena yavuze ko Jenoside yakorewe Abatutsi yashobotse kubera politike mbi, yongeraho ko abagerageza kuyipfobya batabishobora muri iki gihe.
Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe kandi ishoboka kubera politike n'abanyepolitike babi n'abagerageje cyangwa bakigerageza kuyihakana no kuyipfobya. Ntibishoboka uko tubyibwira kuko barata igihe, kubera ko ibimenyetso birahari, haba mu rwego rw'umurongo wa politike wari uriho no ku rwego rw'ibikorwa byo kwica ubwabyo. Byose bigaragaza neza ko umurongo wa politike y'urwango n'amacakubiri ari wo wagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Umusozi wa Rebero ushyinguyemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bagera ku 14,000 baturutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali nka Nyamirambo, Gikondo, Cyahafi, Gitega n'ahandi. Hashyinguyemo kandi abanyapolitike 12 barimo Ndasingwa Randwari wakomokaga mu ishyaka rya PL, Kavaruganda Joseph wari perezida w'urukiko rwarindaga itegeko nshinga, Zamurambaho Frederic wari umurwanashyaka wa PSD, Ngango Felicien wari vice-perezida w'ishyaka rya PSD, Rucogoza Faustin wari mu ishyaka rya MDR n'abandi banyapolitike benshi bari mu ishyaka rya PR. Icyumweru cyo kwibuka nubwo cyasojwe ku rwego rw'igihugu, ibikorwa binyuranye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi birimo gushyingura hirya no hino bizakomeza kugera mu kwezi kwa karindwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kigo kijejwe kwegeranya amakuru n'amategeko ya leta OBR mu Burundi cegeranije ama miliyardi arenga 178 z'amafaranga ya marundi muri aya mezi atatu aheze. Komiseri mukuru wa OBR Leonard Sentore yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Ikigo OBR cemeza ko mu mezi atatu ari imbere cizeye kwegeranya ayo rutaho mu gihe leta nayo ivuga ku rugero rw'ubutunzi croissance économique uyu mwaka azoba ari ku rugero 2.9%. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Kuri izo miliyaridi zirenga 178 ayarenga miliyaridi 196 yavuye mu matagisi y'amaduane, mu gihe miliyaridi zirenga 82 zatojwe mu bundi bwoko butandukanye bw'amakori recette interne mu Gifaransa. Ikigo OBR gisigura ko amafaranga caronse muri amezi atatu ya mbere y'umwaka w'2017 arenga ayari yatekanijwe, kuko cari citeze kuronka imiliyaridi 170 zirenga gato. Komiseri mukuru wa OBR Leonard Sentore amenyesha ko ikigarongoye amafaranga cegeranije muri igice cya mbere cy'umwaka ari uta cyane ayo cyari cyaronse muri ico kiringo nyene mu mwaka w'2016.
Turabiye ku yari yatoje mu mwaka uheze, dusanga harenga ko imiliyari 208 bisigura ko kwijana hiyongeye ko ibice 19 n'ibice bitatu. Kugira dushobore gushaka kuri ibyo byose, twabandanije kugwanya twivuye inyuma urudanaza rwa magendo no kugwanya kugibiturire ibyegeranyo bishika amajambo 60 n'ibyo byakozwe.
Nakigo Berg gishimishwa n'umwimbu caronse, haramwe mu mashirahamwe yigenga yibaza ku ico kigo cibeshera mu kugagamisha ibiharuro kugira ngo leta yerekane ko atangorane z'ubutunzi ziri mu gihugu. Komiseri mukuru w'ico kigo byamirira kure.
Twashya tumenyesha yuko ibiharuro dutanga n'ukuri ari ibiharuro byo tuba twatohoje, tugasubira tugasoma tukaraba ko ari ibiharuro bimeze neza. Uwo ushaka kuza kubiraba twomwereka neza turavye ayo mahera ahava hose ku gisata ku gisata. Kandi ikigo nka OBR ntigishobora gushikiriza ibiharuro bitari byo, ntibishoboka kuko ibiharuro dushikiriza biraheza bigasuzumwa.
Naho bisuzumwa, ikigo Sentore aramutswa caranke ubugenduzi bukuru bwa leta kuraba bimwe muri ivyo biharuro. Nubwo biruka barongoye OBR bavuga ko bitakozwe mu ntumbero yo kugira ivyo banyegeje.
Ikigo OBR kiremera yuko ije iza inspection generale de l'etat kuraba ingene dukoresha uburyo leta yaduhaye. Katwebwe turongoye mbere ikigo OBR, ivyo natunezera cyane. Baje badukebura bati ngaha aye tubone ko biri kubigenda nabi. Ariko rero turavye amategeko twebwe twasanze yuko ikigo ije kitoja mu vyo guharura amakori. Turavye amategeko ahari ubu, amategeko ngaha mu Burundi n'amabwirizo, tukaraba n'iri tegeko tukorera ko rabize maduane muri bihugu bya muri Afrika y'useruko. Twasanze rero bidakunda arisho gituma ikibazo kwashikirije renze yego zidukurira kugira ngo zitore umuti. Nimba hari amategeko ategezwe guhinyanyugwa ahinyanyugwe, bisaba rero ko amategeko ahinduka. Kandi turashima neza yuko aba badukurira iki kibazo bagifashe mu minwe. Ntawe uheza rero ngo aje ngaho agira ubwoba ngo hari nzi ikirasha, ntanzi ikirasha hagati ikigo OBR n'ikigo inspection generale de l'etat.
Ibishikirizwa na komiseri mukuru wa OBR birashimangirwa kandi n'umuvugizi ubushikiranganje bw'ikigega ca leta Desire Musharitse, anavuga ko urugero rw'ubutunzi rubandanya kwiyongera kuva mu mwaka uheze.
Mu mwaka w'2015 umwaka wabaye w'ingorane z'ubutunzi yatumye ubutunzi bw'igihugu subira inyuma buja munsi y'ubusa. Kuva mu mwaka w'2016 ubutunzi bw'igihugu bwarasubiye burisunura gatoyi ku bice 20%. Mu biharuro dutegekanya nuko kuri uyu mwaka tuzoca ku bice 2.9%.
Mu mezi atatu ari imbere ikigo OBR kimenyesha ko citeze gushira mu kigega ca leta imiliyaridi zirenga 179. Inama nshingamateka y'Uburundi iherutse kuvuga ko ibifungurwa bimwe bimwe biva hanze y'igihugu bigiye gukurwa ko amatagisi. Musharitse amenyesha ko mu minsi yavuga urutonde rw'ibidandazwa vyerekewe n'iyo ngingo ruzoja habona. Kumamiria idarengi humbi na majara tatu retetea kanya ukoresha umwaka kigobe hakitegerezwa kwegeranya shiki ibice mirongo irindwi ku ijana vyayo eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mu mwaka w'2024 niho Burundi buzoba bumaze kwinjira neza mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko. Bivugwa na Leontine Nzeyimana arongoye ubushikiranganje bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe injira ya Burundi muri uyu muryango. Igihe yari mu ntara Muyinga ejo ku munsi wa kane, uyu mushikiranganje yaratanze umuco ku bivugwa ku Burundi buheranye intererano yabwo igenewe uyu muryango. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Burundi buramaze gutera intambwe kuvaho bwinjiriye mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'Ubuseruko EAC. Umushikiranganji wo mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi muri uwo muryango Leontine Nzeyimana yabivugiye Muyinga kuri uwa kane. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma y'inama yakoranije abaserukira abandi mu ntwaro mu bikorera utwabo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike no mu mashengero. Iyo nama yari yo kwiga ingene hoshyirwa mu ngiro ingingo zigenga isoko rusangi muri uwo muryango biciye mu guteza imbere urudandazwa njabukambibe. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana avuga ko mu mwaka w'2024 ariho Burundi buzoba bumaze kwinjira neza na neza muri uwo muryango.
Umuryango wacu ugizwe n'inkingi zine, hariho gutoreza amata amakori hamwe, hariho isoko rusangi, hariho gukoresha ifaranga rimwe, hariho gushika kuri leta zunze ubumwe za Afrika y'Ubuseruko, ariyo nkingi ya nyuma. Ngo tugeze ku nkingi zibiri, tumaze gushika ku nkingi zibiri neza na neza. Iyo nkingi ya gatatu nayo amasezerano yamaze gusinywa, ubu hari integuro tukubwira ngo tuzoshike ku ikoresho ry'ifaranga rimwe mu bihugu byose mu 2024.
Naho uwo mupfasoni Leontine Nzeyimana avuga ko hari akarusho abitavye inama bavuga ko hakiri agahaze. Uyu afatira ku mafaranga arihishwa ku miduga yinjira canke isoka mu bihugu vya Tanzania n'u Burundi.
Tanzania imodokari iyo itatu ya canke atakirimwo niyo arihisha amadolari 150,000 kandi iyo uyarishe ukayahigenda ugetse kugaruka ntayandi bakurihisha.
Amakenga ni nkayo kubacungera uruja n'uruza ku mipaka. Umushikiranganji Leontine Nzeyimana avuga ko ibibazo vyose abitwaye ku muzirikanyi.
Izo ni ntambamye abatororokanije natwe turafise aho tuziganirira, tuzobishikana kugira ngo tubivugane n'abandi turarenge neza bavaho.
Uwo mukenyezi yatanze umuco ku bivugwa ko u Burundi buheranye intererano yabwo umuryango wa Afrika y'Ubuseruko.
Twasanze ibihugu byose biheranye kiretse igihugu cya Kenya nico cyamaze gutanga ijana ku ijana. Twese ibyo bihugu bindi bisigaye birafise gucegwa ku mu guheza intererano, si ukuvuga ngo kudatanga ni uguheza. Hanyuma twebwe igituma abantu bo kwibaza ariko duheranye ni uko umwaka wabo w'amafaranga nk'ubu uri kurahera natwe turi mu ntango, urumva ntiduhera rimwe. Ubunye mu kwezi kwa gatanu kw'indwi itariki imwe bazobatanguye umwaka w'amafaranga mushasha, naho twebwe tuba tugeze hagati. Urumva kubera integuro zitandukanye twese bica biboneka yuko twakerewe, mugabo ntituba twakerewe nk'uko abantu bashobora kubyiyumvira.
Umushikiranganji mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe EAC avuga ko imiryango yuguruye kuri uwo wese akeneye inkuru kuri uwo muryango. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma y'iminsi mike ibohero rya Gasabo ryo mu karere ka Gasabo ikimirongo ryatse umuriro mu gitondo cyo ku munsi wa kane umuriro warongeye kwaka mu nzu y'ubucuruzi igeranye n'ibohero rya Nyarugenge rizwi nka 1930 ku Muhima. Igipolisi cy'u Rwanda kivuga ku iyo nzu yahiye kubera umuyaga nkuba. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruza.
Iyi nkongi y'umuriro ku Muhima mu karere ka Nyarugenge Kigali abayibonye bemeza ko yatangiye mu masaha ya saa 11 n'iminota 45 za mu gitondo kuri uyu wa kane. Ijwi rya Amerika yahageze saa 12 n'igice ziburaho iminota mike.
Hano mu mujyi wa Kigali hafi ya gereza ya 1930 inzu yibasiwe n'inkongi y'umuriro iri hafi ya 1930 nayo yibasiwe n'inkongi y'umuriro mu mpera z'umwaka ushize hari ku munsi wa Noheli. Munsi ya gare nshyashya hano mu mujyi wa Kigali kuri kaburimbo imodoka ziraza zizimya, imihanda yafunzwe, haciye hafi isaha iburaho utunota duke gusa nanone uko bagenda bazimya, ndabona ikibatsi cy'umuriro kirushaho kugenda cyiyongera.
Bwana Dona uwamukuza ni umunyerondo warariraga ibiro by'akagari ka Kabeza kakoreraga muri iyi nyubako.
Twagiye kubona tubona nka saa 11:45 tubona umuriro wakiyemo hano babita kwa David. Ikintu twakoze twese duhamagara polisi tubwira n'umuzamu wari urimo inyuma wari warayemo inyuma kugira ngo adahiramo, turamugana nawe ahita ahamagara ba shebuja kugira ngo baze ahangaha.
Mwagize icyo muramura mu kagari se?
Twebwe twakoze uko dushoboye tukubita inzugi, tumaze kuzikubita tukuvanamo ibintu twumva twabikuyemo twakizaga ntarahirye kereka bikeya none ntabwo ari cyane ibyacu twabikuyemo.
Iyi nzu yibasiwe n'inkongi y'umuriro mu gihe cy'amasaha agera kuri atanu. Yari inzu y'imiryango myinshi ikoreramo abantu batanu n'ibiro by'akagari ka Kabeza. Harimo ububiko bw'amapine y'imodoka, ibiribwa n'ibindi bitari byoroshye kuyizimya. ACP Teos Badege n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda.
Byari ibintu byinshi ku buryo byasabaga abapolisi bashinzwe kuzimya imiriro byo guhindagura uburyo bazimya. Hari aho bazimisha amazi, hari aho bajimisha ifu, byari ibintu byinshi utamenya neza. Niyo mpamvu nubwo batabaye vuba ariko mu by'ukuri byatinze kuzimya.
Nyiri inzu yokejwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi mu gice kinini n'iy'uwitwa Leonidas Bakundukize aribaza icyari bukurikira yaza kuba atarayishyize mu bwishingizi agakangura bagenzi be.
Ni ibyago nyine byabaye ariko ibingibi bimaze kuba naketse yuko nka silence yanjye ishobora kuba yararangiye. Mbyibazaho cyane numva binteye ubwoba ariko by'amahirwe nasanze yarikiyeho. Ubwo rero nabashishikariza kuzajya rwose bita kuri gahunda zigendanye n'ubwishingizi.
Iyo usanga ngo nturi mu bwishingizi byari bukorohere gusana iyi nzu?
Ntabwo byari bunyorohere.
Igipolisi cy'u Rwanda nyuma yo kuzimya inkongi y'umuriro cyabwiye itangazamakuru ko gikeka ko yaturutse ku muriro w'amashanyarazi ariko ko kigikora iperereza ku cyateje iyi nkongi ndetse n'agaciro k'ibyangiritse.
Agaciro k'ibyangiritse nabyo ntidukunda uwo mwanya kukavuga kuko urabona umuriro wazimye cyakurikiye nk'uko ubireba nyuma yo kuzimya hakurikiyeho igikorwa cy'abapolisi cyo kureba ko nta n'ubujura bunabaye ukunda kubaho.
Amakuru twabashije kumenya ni ukuretse nyir'inzu wayishyize mu bwishingizi ba nyiri ubucuruzwa bo ntibishinganye. Igice kinini cya Kongo kirimo ibikoresho by'imodoka n'icya kampani y'abanyepakistani Gazi Trading Limited. Bwana Muhammad Kazimu yivugira yemeza ko batakarijemo ibicuruzwa bifite agaciro kagera ku 70,000 by'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 58 mu mafaranga y'u Rwanda, kandi bamaze imyaka ine bakora nta bwishingizi. Icyo kora Bwana Kazimu yemeza ko batazafunga imiryango.
No, of course not.
Oya, birumvikana ntituzafunga, tuzakomeza guhanyanyaza twongere ducuruza. Imana niyo
to our business inshallah.
Ibi bibaye mu gihe igipolisi gikangurira abantu bose kugira ibikoresho bizimya umuriro mu nzu bizwi nka za kizimyamoto, gusa kugeza ubu nta harashya ngo bikoreshwe hatitabajwe polisi. No muri iyi yahiye byarimo ACP Badege agasaba ko bitaba umutako.
Zira kizimyamwoto nazo hari n'igihe usanga zarashaje kuko gakenshi ubonaho handitse igihe bashyiriyemo ifu ndetse n'igihe izamara. Hari abantu rero babireba nk'umutako ntibazamenye kubikoresha, ntibazamenye kubisuzuma nimba koko igihe cyayo cyarashaje. Turibaza yuko harimo amasomo menshi buri gihe, birababaza ko twigira ku byago ariko buri gihe igihe nk'icyo kibaye gitanga amasomo menshi.
Iyi nyubako y'ubucuruzi hafi ya gereza ya 1930 ku Muhima i Kigali yibasiwe n'inkongi y'umuriro nyuma y'iyindi nkongi yibasiye gereza ya Gasabi Kimironko nta kwezi kwari kwashize. Izi nkongi zombi ariko nk'uko twabyibukije zabanjirijwe n'iyibasiye gereza nkuru ya Nyarugenge ariyo 1930 mu mpera z'umwaka ushize. Urebye amezi ane ntiyari yakuzuye bya nyabyo, u Rwanda ruherukamo inkongi z'umusubirizo mu 2014 zibasiye amagereza n'inyubako z'ubucuruzi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye kubazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwarateye iteka bwongera buraha udushimwe abakenyezi 13 baturuka mu bihugu bitandukanye byo ku isi kubera umwete n'ubutware bwabo mu turere babamwo. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya Amerika Melania Trump kumwe na Thomas Shannon icegera c'umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga barashikirije udushimwe twiswe 2017 International Women Courage Award, udushimwe twagenewe abakenyezi barinda mu mwaka w'2017. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarabashimagije avuga ati ivyaranze ubuzima bwabo ni ibintu bizobandanya guha inkomezi abandi, bigasaba ko bibwigwa bigashikirizwa hose. Aba bakenyezi bakarorero bagwanye ku rugamba mu kugwanya akarengane n'intwari nyakuri. Bane muri abo bakenyezi bahawe udushimwe babisabiwe n'ibiro vy'amambasade za Amerika ziri mu bihugu vy'Abarabu n'i Buraya. Madame Melana avuga ati aba bakenyezi vy'ukuri barayoboye urugamba ku badashobora kwigwanira. Sœur Caroline Tahan Faka yasabiwe ako gashimwe n'ibiro vy'ubuserukizi bwa Amerika muri Kereziya Katolika i Roma, akaba ari umubikira akorera ku ishure ry'abana bato i Damascus. Yakoze ibintu vyabangamiye ubuzima bwiwe mu gufasha abakristu n'abo mu idini rya Islam. Yarakoze ibikorwa vyo gufasha cyane abantu bateshejwe ingo zabo n'abana. Faida Tabet nawe nyene yarakoze ibintu vyabangamiye ubuzima bwiwe mu guhangana n'iterabwoba muri Yemen. Mu bikorwa vyiwe yarakoze cyane bijanye no kubuza abana b'abahungu kuja mu migwi y'abagwanyi ba Al-Qaeda. Arashira habona igice cy'uwo mugwi cyari ko gihamagarira abana kuja ku rugamba. Yarongeye arashira habona inzandiko zakoreshejwe na ONU mu kwerekana inyuruzwa, ifatwa ku nguvu n'ibindi bikogwa by'ihohotera rya kiremwa muntu byagizwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Inyuma yo guhunga ubuzima butari bworoshe, Janet Algezi yaragiriwe iterabwoba n'umuryango wiwe kuko bavuga ko yabambitse cyeyi mu kuvuga ingorane ziwe ku mugaragaro. Yafashije guhagarika umuco kutavuga ibibazo byo guhohoterwa mu kibano. Nk'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira umwidegembyo w'abakenyezi muri Iraq, Janet yaratunganyije ikigo cyakira abakenyezi kikabaha inyigisho, umutekano, ubuserukizi mu butungane ku barokotse amabi afatiye ku bitsina bashika ku 500. Undi mukenyezi nuwahoze ari umwigisha wo muri Turkiya, Sadet Ozkan, yashize ahabona ihohotera ry'abana rifatiye ku bitsina ryagigwa mu ishure yakorera ko. Ivyo vyatumye hugurugwa amatohoza ku mukuru w'iryo shure naho habaye ukuremegwa kugira asokorwe urubanza. Melania Trump avuga ko ubuzima bw'abo bakenyezi butwibutsa ko ukurinda bituma umutima w'umuntu ugira ubushobozi bwo kwiyumvira gukora ibintu bikomeye kandi byiza.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika. Juti mwese mkundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabo y'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.